Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sura gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya.
Kuva Uburundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajeri 962 gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017 Abarundi biyongereye inshuro zine.
Ni muganga Josiane Nijimbere aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yavuga ko urugera Abarundi barondoka ko ari runini cyane. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze kuri no wa kabiri Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe gwirana ry'abantu. Umunsi ushitse mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu biyongereye inshuro zine zose kuva mu 1962 ugereranije umufaso nimwe mu Burundi yaravyara batandatu. Sivyo gaheloje biri kaneza.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahigurirana ry'abantu ku isi UNFPA bigereranya ko mu Burundi umukenyezi umwe avyara abana batandatu. Mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye busaba abanyagihugu kugabanya umuvuduko bibarukako. Muganga Josiane Nijimbere hatwara ubwo bushikiranganji asigura ko ataterambere rishoboka abantu babandanije kuvyara kuri urwo rugero.
Duhamagariye Abarundi bose kugabanya umuvuduko wo kurondoka. Umve na kuva Uburundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajeri 962 gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017 Abarundi biyongereye inshuro zine. Uyu muvuduko ku gihugu abantu batunzwe n'uburimyi kubice bingana na 90% ni intambamyi ku iterambere. Uyu munsi Abarundi ntibagira isaganirizo aho hariho aho bangana amajana 4 baba ku kilometero kwadrato.
Umukuru w'ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana asanga ari ku Burundi bufise ibikwiye kugira ngo abanyagihugu babeho neza nubwo biyongera cyane.
Twe turemeza neza yuko no Burundi nububwe gito by'iwacu twamanye ubugunje kutyumvira ingorane zihanze abanyagihugu mugabo Abarundi twicaye ubutunzi kama dufise burashira gutuma igihugu gishobora kwisubira kutiyumvira mbega bo abana bo mu 1930 turiko dukura iki kugira bazabeho neza.
Imwe mu byokorwa Ndikumana arabisigura
nuko amashirahamwe makuru makuru dusanganywe yotezwa imbere za sosumuzane nuko atera imbere kuko ni habari karagwiza akazi naye asubira inyuma aho bagira guca nkatunganywa nabi akazi karagenda kigira kabiri dutegerezwa kugwiza abagwiza tunga binjiza imitaye muri iki gihe kandi ikaje cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi cy'ubwubatsi batima muri azi ko ritanga akazi muri abo bubaka bagira gute n'ikijyanye na tourism. Ica gatatu ningere no muri leta uburyo bwiyongera kugira ubuzi bushobore kuboneka bujanye n'ibyo abanyagihugu bakeneye mu buzima bwabo bwa misi yose. Ibyumvikana ingene akazi mu bwarimu kadatangwa kandi abarimu badakwiye dogiteri cyangwa abaforoma kadatangwa kandi bakenewe mu gihugu. Ica kane ni uyu muyagankuba uri kuraba mu politiki yo kugira mwiza akazi umuyagankuba atawuhari ntibishoboka.
Uko biri kose hari intambwe leta yishimira.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibibazo by'igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA n'abandi bafasha muri iki gisata bumaze gutera intambwe iboneka. Aho twavuye kuri 2.9% by'abakoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero mu mwaka w'ibihumbi 2005 ubu tukaba tugeze ku bice 42% muri umwaka w'ibihumbi 2017. Urwaruka nirwo atahura uyu mugambi. Inyungu zarwo zizobonekera mu kwiyongera kwiterambere mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ndikumana anagaruka ku bindi bintu bitatu byofasha Abarundi kwiteza imbere muri iki gihe umuvuduko biyongera kari munini.
Ikijingira cyo gushikira ingurane na cyane cyane gushyiraho ikigega bikava mu majambo ikigega gishobora gushyigikira urwaruka n'abandi bafite des initiative zo guteza imbere ibyerekeye ubuzi cyo bita petite moyenne entreprise no kugirageza cyo bita moralisation des affaires wabantu benshi batanga rugwaruko yuko abantu bakora ibintu by'amanyanga ryo batera imbere haba ubusuma kurenganya abandi ibiturire gusahura moralisation des affaires privées na publiques yarasubiye inyuma ubwo rwaruka rero turiko rigisha imigenzo myiza gukora qualité d'excellence guhayanwa nawo kutwaje ikizi kigihugu ibintu byose biravugwa hakabura gukurikira ati mbe twashitse kuki resultat twashitse ko mbega ibitweka ko twashitse ko nibi ibintu tugira mu kirere tuzokora ibi tuzokora ibi tutaja neza gukurikirana icakozwe n'ingene cakozwe n'icerekana ko cakozwe
ku mugabane wa Afrika amatohoza yerekana ko muri rusange umukenyezi umwe avyara abana batanu Burundi n'igihugu cya Niger biri mu bihugu bya mbere bibiri abantu biyongera kurusha kuko igitigira ingereranyo ku mukenyezi umwe ari abana batandatu mu Burundi kandi abakiri bato nibo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 n'ibice 65% kwijana naye bari munsi ya 35 n'ibice 75% ayo matohoza nyene yerekana ko mwaka w'2030 Abarundi babandanije umuvuduko bariko kwibaruka bazoba bigwije na kabiri mu gihe isindimwa izogabanuka izo nshuro nyene eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Roje Wirikaneza, tugume Bujumbura ariko twerekeze muri commune Kabezi ivugwamo abanyagihugu bugarijwe n'ubukene bw'amazi, ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi. Abo vyega bati umwanya n'umwanya korera iradushwaramwo mu ntwaro, nabo bati humura ikibazo turakizi vuba kirakemugwa kuko turiko turadodora irya nino ngo abagira neza batugarukire. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bujumbura ni watugira ku muriri w'ino nkuru.
Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko imisi itanu ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba. Nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isaha 12 z'agatondo aba yamaze gukama. Abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isaha 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa. Aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika.
Tubwira ngo amasaha 8 amasaha 10 zigeze shatuza twayaronsa rige mbere twana yabura tugataho konye tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura sine tukayaronsa. Tuyarose naho ni Imana.
Muca musubira kuryama.
Ebuke mu gitondo singane turyama kaza tugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene.
Kwego ino mu Kabezi harabajya amasaha 2 saa 3. Ni kuvuga rero izo saa 3 uci uryama. Sahindwi usubyuhuza kuvoma.
Ntabwo bamugira bwo kuja kuvoma mu ijoro none.
Ubwo burabwira ukapfa gutimbiswa apfa kugenda nyamba ari so muhuye, nyamba kikwitse ukagenda ntakundi. None ngo kirana.
Abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga. Hari ku kagezi kitwa Kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi. Ariko hano kugacimbira mugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane. Icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvi kinogo kugira ngo aronka atega gucyo bashobore kuyavoma. Aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga, abana bayakiniramwo. Aha kandi aya mazi yaka kagezi aci ruhande y'ivuriro rito ryo mu Kabezi. Umuntu ayihweje asa natacu umuntu yo yakoza, ariko nubwo biruko harabariko barayavoma. Muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye.
Amazi muvoma nayo
yo gukoresha
muyakoreshe
guteka
asa nabi gutya.
Hey, none ko atayandi dufise
gitondo barayatekesha mugabo nkubu bashaba yakoresha ikindi dukobwa nkuko za masahani no kumesura.
Je na mbona umengo uri kuravoma?
Yego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo bwa dushatiza amatafari.
Amazi nkabi yasize mu nzu abana ntibahora bayana.
Eh barayano.
Iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa.
Komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika. Ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico.
Ni sawa. Waje kumesurira hano wacupuye?
Ndatuye mvuye aho haruguru muri Japo muri Kabezi basi.
Ko waje kumesurira ino nta mazi mufise?
Oya hamabomba arakama.
None aya aye muyamesuriramo mukongera mukayavoma?
Yego turavoma.
Ushitse muri cyo yakoresha gute?
Turayakoresha nk'ibyo guteka kuhagira abana.
Nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu, Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho.
Amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha. Uko amazi ugiye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura. Ku bantu biyifise amazi ntabura. Mwa ku bantu kwege bato bato amazi turayabura.
Muyabura kubera iki none?
Amazi tuyabura ku buryo bwo kuyitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi. Tugira Imana ko dufite Tanganyika nyasa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaba ariko baravoma. Bubongera bamesura.
Ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise, ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi. Ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanya ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga.
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka, turinda kuyasaba mu ma komine duhereranye. Nk'ayo ari Mutumba bayatoye Imuhuta, ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo. Ariko ubuye tufatishwe na ishiramwe UNICEF bicishije muri wape, turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi. Tukuma dudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha, kuko icyo kintu nicyo kintu cya mbere kiturajishinga.
Icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara zituruka ku isukurike. Mukuru Mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cha korera chama cyabafashe. Ahatanga karorero kwa abantu 70 mu kijyo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye. Ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku, ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza.
Kwayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umutsafu w'amazi tungu. Kubera tawadukura amazi meza. Aha nta misi sigaye itadufase korera. Mukumunani harageze korera itidufata rero.
Komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi. Inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isukurike. Muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'iki cici. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
I Bujumbura co kimeno muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ijwi rya Amerika muyumva ku murongo wa FM 95 n'ibice bibiri. Inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere yuko dutandukira igice cya kabiri c'ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya. Ishami rya ONU gitaho imfungurwa ku isi PAM muri kuno kwezi kw'indwi rizotangura gutanga amakarata akozwe ku buryo bwa none azorafasha impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo kwisumira ibifungurwa. Bamwe muri izo mpunzi bitegekanije ko habwa isoko ryo kuzabaradandaza imfungurwa zitandukanye. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo niwe tubaza ino nkuru.
Ishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigiye gutangiza uburyo bushasha bwo gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga ku mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda, aho aya makarita azajya yoherezwaho amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi. Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda, Tirampe ba Emmanuel, atangaza yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga bushizweho nyuma yaho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa hifashishijwe impapuro zo guhahisha zizwi ku izina rya bo bwagiye bugaragaramo utunenge.
Cyo gitekerezo cyavuye kukuntu abantu sanga baguma bagira ibibazo byinshi mu gihe ukumva umuntu ngo yabuze izina wundi nawe yabuze amaboyi wundi nawe bamwivye. Ibyo rero bashatse kubipunguza noneho bagacabona ko nabakozi bakora ku bya mabo ari benshi batwara uburyo bwinshi kandi uburyo bwapungutse. Ibyo byose babona ko byoba umuti mu kugira abantu baronka uburyo bushobora kubafasha ngaha mu nkambi.
Shimirimana Tade ni shefu wa viraje ya 32 yo mu nkambi yo mu Rusenda site ya Rurinda. Arashimira PAM na hase bagiye gutangiza ikarita yo guhahisha kuko ije ari igisubizo ku mpunzi zo mu Rurinda zahoraga zihahira muri site yo mu Rusenda.
Icyo bigiye kutumarira cyane cyane nuko hariho abatari bashoboye kujabuka baje hakujya, ubu bagiye kuza babitorera hafi yabo. Kandi ikindi bigiye kubamarira nuko inzu zacu keshi bahora babiba, ubu ku buhinga numvise buhari nuko azogenda gazakurayo injyanke abona yuko ashobora kujya swate mu ndwi hama inyuma yaha gasubira kugenda kugira ante gutora izina.
Kubw'Imana Jean Claude ni umunyamabanga wa komite nyobozi nkambi yo mu Rusenda, atangaza ko iyi gahunda yo guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izatangira muri uku kwezi kwa 7 igiye gufasha n'abashefu b'amavilaje bari basanzwe bakorera ubushake, dore ko haseri yabahaye isoko yo kubaka amangazini azashyirwamo ibiribwa impunzi zizajya bakazihaha.
Nk'iyi gahunda batuzaniye ku rwego rw'abantu barongoye inkambi ko twakubaka amamangazini kugira ngo gahahandi twahora dukora rukwitanga tutangure gakoronka natwe duke bitiye mu gukoteresheriza cyanke mu gukotesha izi mangazini ku bakomeretsa bazabinjije ifungurwa hano mu nkambi kugira ngo natwe tuze turonka agasabuni two kwita nk'agashahara no ku banyagihugu dusanzwe turongoye turabona ko bafitiye akamaro kanini kuko akazi kaziyongera kuko ifoire yahoriba mu minsi 5 urumva bahora baronka akazi mu minsi 5 hazoca hiyongera ko nabazakaronka gushika ukwezi kose kurangire kuko tuzaba dutangura gusoma guhera ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku mwisho w'ukwezi.
Biteganyijwe yuko hazubakwa amangazini 18 mu rwego rwo gufasha izi mpunzi z'abarundi kwegera aho zihahira nkuko twabibwiwe na Emmanuel Ntirampeba umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda.
Bashatse gufunyira abantu ingendo noneho bazishyira mu masite yose uko tuyafise ari 5 muri Rusenda aho hazoba hafise amabutike ashika 8 tukaca tuja mu Rurinda hazoba hari butike zitatu mu gatunguru ya mbere hazoba hari zibiri mu gatunguru ya gatatu hazoba hari zibiri noneho mu gatunguru ya kabiri naho habe zitatu urumva zose zoba ari butike 18 mbwa mu Rusenda kubera ariho hakuru niho bashize butike nyinshi 8.
Aya makarita y'ikoranabuhanga akaba azashyirwaho amadolari 15 ya Amerika amafaranga ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryari risanzwe rigenera buri mpunzi imwe ku kwezi mu mpunzi ziba mu Rusenda mu rwego rwo guhahisha. Bedasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Uyu nawe ni wa mwanya tubasubiramo igice cya mu kiganiro muri isangama mwakurikiranye igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. No musi rero mu ndwi iheze ishami mpuzamakungu gita hagateka kazi na muntu FIDH, Federation Internationale des Droits de l'Homme, madifisi cicaro i Paris mu Faransa, ryashize ahabona icegeranyo kivuga ko abantu batari munsi 1,200 bishwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 mu gihe abari hagati ya 400 to 900 banyurujwe abashika ku 10,000 abo bakaba bari mu mvuto. Mu nyuma yaho umugwita aho agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi CNIDH, Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, nawo warasohoye raporo yerekana ibitigiri by'abantu bishwe hamwe n'ibitigiri by'abantu baburiwe irengero. Ibitigiri byo biri munsi cyane y'ibyashikirije n'ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu FIDH. Mu kiganiro muri isanga mwakurikiranye igihe cy'isaha 10 mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umushikiranganji ajeje agateka kazi na kazi na muntu mu Burundi Martin Ivyabandi ndetse na ambassadeur Gamiel Ndaruzaniye. Dusuye dukurikire kimwe mu gice cy'ikiyago bagiranye.
Twaje twibutse ko atacyegeranye cyakozwe na FDH no mugwi w'amashirahamwe avuga ko arabera akazi na muntu yagiye hamwe aratanga icegeranyo FDH inkumbure ko yari ishyirahamwe rizwi cyane ariko urabye neza cyakozwe n'amashirahamwe bwangaha mu Burundi yagiraniye ingorane n'ubutegetsi barayahagarika abone bakurikije icegeranyo ntagira abaza baravuga FDH gusa hari n'andi mashyirahamwe biri kumwe muri rya raporo ugiye kwiraba neza biraboneka yuko ari abantu bagiye hamwe bagira raporo imwe. Twe muri Leta y'u Burundi ubwa mbere ho turababazwa cyane nuko abantu bahasize ubuzima badatwawe n'urwakarago iyo umuntu yitabye Imana agandaguwe cyangwa apfuye mu bundi buryo bwose atarubwa indwara atarubwa akisida isanzwe kureta bundi birababaje nabo nyine kandi niyo bitabye Imana biba bibabaje cyane ariko ku bitandukanye ni ku biharo bitandukanye rero twavuga yuko twarose akanya ko kubwira abantu yuko raporo z'amashyirahamwe mpuzamakungu ko zagiye zirakurikirana twagiye turabona ko hagiye ibintu kurenza urugero cyane rwose hanyuma urabye ukuntu ibintu biba byanditse ibyungana mbuga n'ukuntu aba yanditse ko ari bya bindi byo gushaka kurondera ibyotuma igihugu abayobozi b'igihugu berekanwa nk'uko ari bo nyirabayazana mu buryo byo guhungabanya agati y'akazi na muntu ariko ibirungo bya agati na muntu ni byinshi. Ikindi cyo tubabwira rero ni uko ibishyirahamwe uyu mugwi wigenga ujejwe by'agati y'akazi na muntu warashyize icyegeranyo cyawo mu n'amashingamateka barashyize ibiharuro by'ukuri bitandukanye cyane n'ibyo umugwi wa FDH nabo bari kumwe bashyikirije. Twebwe turabye ibiharuro twegeranyije mu bushikiranganji bwacu kandi tuzaba dushyira ahabona ibiri kure cyane y'ibya FDH mugabo nawe nyine ntibishikira
turetse mushyanahe n'ibyo abandi turetse ibyo biharo bitandukanye abantu bakoze ayo mabi baramaze gukwitwa intaye mu gahanga murafite urutonde rw'abantu bamaze guhanwa
n'ukuri abantu bose bagirijwe amabi hanyuma kuko mukuntu gucamanza mukuru hariho iby'amatohoza mu 2015 murazi yuko harabaye ibihe yaho abantu magara abantu mu myerekano ariko ari by'amategeko basanze yahavuye n'ibigumuko barasanga ibintu byinshi byaba mu ijoro ugasanga inkozerara zirasana mu bakara cyatandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bukeye ukabona aho byari bigoye by'ukuri kumenya umuntu yabakoze ico caha wishe umuntu abandi ugasanga batoye mu bisaka abandi batoye kubi ku mabarabara niho rero idosiye yari yose kuri ibyo byose mu bucamanza muri mu biro kwa procure bace bihutira kugira amatohoza ariko mwende iyo twasanze nuko uko biba handi n'iwacu twasanze muri mwe nibwo bubisha amatohoza afata umwanya muremure kandi biragoye bagiye barafatwa ematoho amantuza barayakoze baraje imbere y'intahe baraburanywa ajyame mu buso hariho nandi n'ibindi rero bagitohoza ifata umwanya muremure hari amatohoza amaze imyaka n'imyaka nungahari iwacu dufite ibyo nabuke hari kandi ibyaha byo gufata amasanamu n'ibindi ari byo usanga byanagoranye ariko nta caha na kimwe
ego mireka reka tuje na kwa ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agirica tubwiye kuvyerekeye ubudasaburi mu biharuro byashikirijwe n'amashyirahamwe abiri ahanira gataya kazira muntu ibiharuro byerekeye cyane cyane abantu bagandaguye mu Burundi kuva mu 2015 2016 ikana bakubaguwe ikana baburizwa igufa duga ku ijambo umushyira ntahe ndaruzaniye
murakoze cyane rwose nagira nsubire ndamutse umushikiranganje turiko turavugana ibiharuro byatanzwe na FDH n'ibitatanzwe na CNDH nivyo bisiswe na guverinoma icyo ndabivuga ko sino biharura jewe byaba bikeyi byaba byinshi nuko abarundi bagiriwe nabi bamerewe nabi hakaba rero yuko leta iriho tegerezwa kuzuriza abo bagiriwe nabi igategerezwa gukingira abasigaye bose adatoranije kugira mu Burundi bareke kwamabuye iki iminsi yose muri ino minsi tugaruke gusubira kuvuga Burundi butera imbere Burundi bushingiye ku ntwaro rusangi yuzuriza bose izo biharuro rero biteye ubwoba byose byaba 1200 400 nibaza yuko ababisinye ko bafite ivyemezo y'ibyo bashizeho ibyo rero bizoboneka igihe kumbure haba imbere y'intahe muri leta kandi haba handi abo bantu bazosigura izo babonye bigatohozwa intahe ikagira icyo yemeje nayo ubu ntacyo nuvuga ko ibyo bitigiri byose nizeye ko n'ibitigiri bya leta yavuze ko bizoza biri munsi y'ibya CNDH jewe nibaza yuko ibyo byose gihambaye ni uko leta yo kwishinga guhana abo bacumuye hanyuma ikemeza abarundi ikumvisha abarundi ko ibakingiye bose kugira umutima ureme basubire mu bikorwa
muri iki gihe turiko turavuga kandi hariho n'ibitero byabaye ejo bundi byahitanye bya grenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake akamumotera abantu bose ku mpande zose ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye kubyerekeye cyane cyane ubwicanyi bubandanya ni nkaka
hari cyo ntategera neza tumaze imituvuga mu makuru ngo impande zose kubwanje nta mpande zose n'abarundi bose bari mu gihugu impande zose rero abo bakora icyo kibikumbure n'abarundi bose mugabo n'abapfa n'abarundi bose cyo gituma umubyeyi wa bose leta yogeraza guhana bacumuye nk'uko minisitiri yabivuze ntiyacumura umuntu uko ari mbonera kure ntiyacumura umuntu kuko ari umujeye canke kuko ari uwo mu ntari y'ini mu bwoko bunubu wacumuye bikaboneka intahira muhana ku cumuro yakoze icyo nico nibaza leta yoshimikira ko kugira abarundi bose bumve ko bakingiwe byabaye rero naravyumvise mu maradiyo sino bikomanta cyane kuko mwumva ndi kure bimwe ndabibona mu makuru aza handi ariko birababaje nagira kumbure ababishobora bose shigikire abashinzwe ubutungane bagerageze kwa bakoze ibyo bibi bose ubuhanwa nta mpande ziriho n'abarundi bose uwacumuye rero ntiyogerwe imbabazi kuko ava kafanaka cyangwa zikenaka cyangwa ndiyo hanwa gusumba kubahana uhanwa n'amategeko agenga icyo kibibagirijwe bose niho abarundi bo kwizigira intahe bagatekanirwa leta nayo ikabemeza ariko ibakingiye bose
Chako tu kutula wandanya kumbiza iladio ijwi ya Amerika tulikunge na mwenye wanyi iladio ijwi ya Amerika. Bonaparte, mwiri weneza?
Mwiri wachane.
Mwiri hehe Bonaparte.
Mwiri Bujumbur.
Ia izina jikirundi mwituande?
Sengium.
Sengium va murafisi kibazo murafisi chimvir.
Ia hanini chari hii kibazo ni chimvir na kumbago kerea.
Ego.
Kambere mdamuku ya watumir.
Ewa rakumva, duga kujambo.
Ubwa kabiri nagomba mbaze ahanini ikibazo kumushikiranganje kuko ahanini bavuze ati ibiharuro nibyo badahuriza ko kubyatanzwe na FDH na CNDH nuko ahanini bobo nibaba babikora bobo bafite n'ibyemezo n'amazina kumbure yerekeye nabo bantu bahuye n'ibyo byago nashaka kubaza umushikiranganje mbega ibiharuro batanga bashobora kubikorera kwemera kamenya abo bantu abari bo kuko umuntu naho avuga ati yahuze cyanke yagiriwe nabi abafite izina naho akomoka kumbure na haba omsa oye bese kabari yo kuriraho kugira imenye neza abo bantu ko baho cyanke batabaho igahinyuza ifatiye ibyo batanze atari duhakana ibiharuro gusa hanyuma ikindi kigira kabiri nashaka kubaza ko bariko baravuga bati umushikiranganje reka avuga ati leta bo haberi ibyo byago baragerageje kuzabara abagiriza ibyaha bakabwira ko matohoja mbega kuva mu mwaka wa 2015 ayo matohoja ageze he abamaze kwagirwa n'icyaha bangana gute imana zimaze gucinyirwa ababonye ko bahohotewe bangana gute uko mu biharuro gusa biragoye kumva ko umuntu bavuga ati ibiharuro ntibabihurije ko gusa ibiharuro si ibiharuro ubwo tubyumva n'abantu n'abantu b'abarundi novuga bwa zagiriwe nabi ari hakenewe ahanini igikorwa atari igiharuro ibyo bibere byarije
murakoze Bonaparte reka tumuhe ijambo umushyanahe n'iby'abandi agira icyo avuze ku bibazo bibiri muwajeje ikibazo cya mbere cerekeye ika ukuntu leta yashobora guhinyuza ika naho amatohoza ageze kuva mu 2015 duga ku ijambo mu kanya gato
murakoze nkundikije nashaka bwa mbere nshimire Gamaliel kuko yavuze neza yarabaye mu buyobozi bwa kino gihugu ajya leta arabizi ukuntu bikora kandi yabivuze neza yuko atabara by'umwicanyi umwicanyi ni umwicanyi nyene umufata nk'ukwari niyo hageze kumuhana ntumuhana ukurikije aho yavuye ukurikije uko yavutse ukurikije umuguyo barimo icyo nicyo abantu bakwiye kubanza kumenya kuko icyo gituma abarundi baba barundi iyo tuvuze uburundi rero twese dukwiye kubabara rimwe gihe hageze ubuzima bw'umuntu businzikara ariko icyo tuvuga yuko icyo twita la tolerance à la mort kwiba zero umuntu apfuye agapa mu buryo butanduka bwo kwicwa twese tubabare iturabe ngo ari mu rujya bwoko mu rujya mugambwe bakora rujya rwego aho niho tuzatwe twakira ahantu rero bakunda kwihendera ngaha nuko dushaka kwerekana bakunda kutubwira ngumva ngo abo mu nzego za leta ngo abapolisi ngo abasirikare ngo n'abahajya polisi sirikare afite uburenganzira afite n'undi munyagihugu imbere y'intahe hari amategeko ateza gukurikizwa ndee n'amatohoza ndee no gufitwa urubanza akaburana hanyuma yera kera
Yego mireka reka tumwe na kanya ndabona kanya katujanye ndabasabe mumpe inyishungu fingofi reka duhe ijambo ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze kubyashikirijwe ku bibazo byashikirijwe na Bonaparte kana no kumyisha mutanze mwe
murakoze nibaza yuko leta ibanga rya suguhinyuza ministre yavuze ko ari raporo nabo yabo bantu bapfuye n'ivyashitse n'ababishe ya raporo ya leta zoza ihumuriza abarundi ko ari bike kandi bavizigiye iyo raporo rero ibonetse yofasha gutegera neza byabaye nani guhinyuzanya ntibikenewe kuko bajya abantu banditse raporo ba FDH barayisinye ko baraza banditse raporo muri CNDH barayisinye ko barafite igituma babisinye barafite n'ivyemezo izo vyemezo rero nizo bikenewe gushigwa imbere y'intahe kugira abahinyuzanye na gatoyi igihe umuntu yeze bagasanze bamabiri sibyo bamwambiye kumutama na wera asubire mu bandi bashinga ntahe babone ko atacumuye iyo umuntu yagiririzwe n'icaha bamubone urwaruka rumumenye bamuhane hanyuma abarundi basigaye bagiye ati uwacumuye arahanwa natwe turashaka gukora twizigiraniye gukora ikira tubona leta rero ntizoza guhinyuza gusa nosaba ko leta yemeza ko abo bantu izo bavuga nibabishyira imbere y'intahe bavyemanga nabo kuko uzo bayabesha azobihanirwa naho nyine abo rero uwavyanditse yabisinye ko imbere y'amakungu azovyemanga leta mugabo itweme yari ministre yaravuze muramba barangi yanumvise neza yuko ariko yari raporo ya leta nibaza ko izoba ikenewe kumbure mumintiza igihe bazokwipoza kwishikiriza yo dufasha gutegera neza ivyabaye ariko so guhinyuzanya na gatoyi kuko byose biza bihanga leta niyo ishinzwe kuzuriza abantu muri zo bibizose byabaye itizurara ruhamba icyane gose tuguhinyuza na gatoyi tugushiraho ubutungane bushize nico gikorwa cya leta.
Hakaba ino ngaha duce dusozerera ibiganiro vy'uno mwanya abakozi bamenyesha makuru batandukanye badushikirije inkuru mumvise yakoze Facile ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazwe nije twari kumwe kuri micro ndayifurize kururanirwa uruganda rw'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda rurongera rugaruka igihe c'isaha 1:30 mu yandi makuru.